iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ya Amerika ribandanyije kubashikiriza ibiganiro vya vyo mu gitondo. Abaduteza amatwi mu gitangura kutwumva namwe mwese mwatanguye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka turabahaye ikaze mu biganiro vyacu. Muri kumwe na Oriane Tangisha akayoboye ibiganiro vyo kuri Nosa. Uyu munsi ni kwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Inyuma yaho turaza kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi. Karori Nditije arongoye umugambwe Iprona utemewe n'amategeko y'u Burundi avuga ko ashigikiye uwo ari we wese yoba afise umugambi wo gusubira guhuza abayobozi ba Iprona zompi yemewe n'itemewe na leta. Ariko kandi havuga ko umugambwe aserukira utazoja mu matora yimirije muri 2020. Inkuru ya Desire Hatungimana.
Mwitangazo ryasohowe kuri uno wa kane igenekezo rya 2020 ukwezi kwa gatandatu na Karoli Nditije arongoye umugambwe Iprona utemewe n'umutegetsi bw'i Burundi amenyesha ko afise amakuru kwishyira hamwe Initiative et Changement ririko rirarondera abagize uwo mugambwe kugira abagize Iprona batandukanye biyunge. Karoli Nditije amenyesha ko icyo cyumviro cyo kujya hamwe ariyo ntumbero yabo ngo ni nayo yari ntumbero ya Rwagasore gusubiza hamwe ngo vyotoma Iprona isubira guharanira ubumwe bw'abarundi n'umutekano mu gihugu. Karoli Nditije amenyesha muri iyo tangazo ko na icyo cyumviro cyari cyiza kirimwo imitego abadasigana bategerezwa kumenya. Amenyesha ko ushaka guhuza impande za Iprona ari intumwa ya Gaston Sindimwo icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu na akaba igikoresho cy'umugambwe CNDD FDD. Karoli Nditije amenyesha ko uwo mugambi uteye amakenga na rya Gaston Sindimwo ari umwe bariko basambura Iprona bongera bayisahura n'amatungo yayo afadikanije na Abel Gashatsi arongoye Iprona yemewe na leta. Muri iyo tangazo Karoli Nditije amenyesha ko atumva igituma uno munsi hoba hari uwo mugambi wo gusubiza hamwe mu gihe Evariste Ngayimpenda yagerageje kwegera Sindimwo na Gashatsi bakarahira kuko bibaza ko bashobora gutakaza ibibanza amatora yo mwaka 2020. Muri iyo tangazo Karoli Nditije amenyesha yuko Iprona yiyunze yoja mu matora nk'uko Frodebu Senere n'indi migambwe ivuga ko idacuzitse na leta yamaze kuvuga ko izo yajamwo yoba ari intsinzi ikomeye kuri leta ishaka kwerekana ko amatora ya 2020 azoba ahuriyemo bose. Karoli Nditije ati n'uruhendo aravye ibiri mu ibwirizwa shingiro ryo mwaka 2018 ahubwo agasaba indongozi za Iprona kutagwa muri uwo mutego ariko akamenyesha ko ashigikiye ico cyose kinywanisha abadasigana mu ntumbero yo kunagura amasezerano ya Arusha nibwirizwa shingiro ryo mwaka 2015 kwitabira amatora yo mu 2020 ashingiye ku ibwirizwa shingiro rishasha. Nditije abona ko kuba ari kwishyira akagozi mu izosi no guhemukira Abarundi. Asaba indongozi za Iprona kongereza inguvu n'ishaka abadasigana bakiyamiriza bivuye inyuma ayo matora y'inkinamico atakindagamije atari gusubira gukwegera Burundi mu manga. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana. Tukivuga kuri iyo nkuru nyene, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Gaston Sindimwo. Umushinga na Sindimwo wabwira Ijwi rya Amerika ko atawundi mugambwe Iprona ubaho atari uwemewe n'amategeko kandi ko uyo mugambwe uzokwitabira amatora muri 2020.
Ubwa mbere nobanza kubamenyesha yuko uyo muntu atakiri mu mugambo udasigana Iprona. Murazi ko yitoje mu gwi witwa Amizero y'Abarundi. Uyo yahubishije abadasigana kuja gutora umugambo udasigana Iprona niyo subira kwita umudasigana. Ico ni ca mbere dushaka kumvisha Abarundi n'amakungu ko abo bantu basiye guhenda ko ari abadasigana. Ica kabiri nuko avuga yuko twebwe dukorana n'umugambo uri ku butegetsi. Ewe nibaza yuko yakoranye n'umugambo uri ku butegetsi kuva avuka gushika mu 2012. Sinuvuga yuko rero umuntu atukora n'umugambo uri ku butegetsi sinzi ko yoba ari inde kuko utsinze niwe tuyoboka kane ejo muzosinya ne tuzoyoboka. uwo twatumizwe ntawe twamwandikiye kete ko twatumye na gacaka naka umuntu wese afise uko avyumvira kandi uno munsi kwebwe nta kibazo dufise mu gamasika na iprona turagaze neza cyane rwose gusumba iyi myaka yose yabaye.
Shara nditije avuga kandi ko mwebwe muri mu bantu basambura umugambwe iprona aya majambo yo muyavuga kwiki
twebwe nta nakimwe tumwishura ko kuko uyo nacho ahenda badasigana ubwa mbere yabatwaye mu mizero nabagumize mu mizero twebwe hazoza ushaka kinuko twebwe twamitwubaka kandi abadasigana bonye ni bucabona kandi nasaje kigongo kubona nagize amahigwe mabi yo gutora umukuru mugambwe nk'uyo kandi ivyo nayo sabe kigongo badasigana kuko uyo ninjira mushizeho kugira abo umukuru mugambwe mugo dusanga twari henze kandi mu buzima kwihenda birashika
umugambwe badasigana iprona wemewe na leta uri mu nzego za leta ikauri muri leta y'Burundi uzoja mu matora y'umuhimbiri na 2020
na mugambwe badasigana iprona wundi uriho atari umugambwe nyene wonyene nico gituma no kuja matora atawundi mugambwe tuzogenda twihetse ko kirese uzodushima akishima kufatanya natwe yo tuzogenda tujanye mugambwe badasigana iprona uzoja matora yose yagira umuntu asiba kuhesha ngo hari umugambwe badasigana iprona waba anaba n'umugambwe badasigana iprona umwe warazibona kwa gasore ushobora kuba uno munsi uri muri wo ejo n'uri muri wo nkuko abo bahisemo kuja mu ishyirahamwe yitwa Amizero turasaba yuko nibagira amahirwe yo kuronka amahirwe yo kwambura uwo mwambaro bazosaba abaronka umugambwe badasigana iprona uno munsi.
Charles Litije aravuga kandi ko kuja mu matora yo mu 2020 ari ukwishyira kagozi mu izosi avuga kubera ibwirizwa shingiro ridatomoye muri iki gihe ririmo ibintu byinshi byotuma avuga ko mu gihe umugambwe iprona mu matora woba wishize kagozi mu izosi mwebwe ibyo ni mu bitinya
twebwe nishobora kwahura abarundi muri iyo nzira mbi twebwe tuje amatora kandi nitumubwiye ngo atubwire tujeyo cyangwa tuduhitujeyo we arafise uko yagiye mu matora mu 2015 titukeneye yuko asubira guhenda abantu yarahenze abantu benshi sinzi no kora ku nguvu abantu mugabo mbega afise bande abwira nga ari mu Bubiligi arababwira nta ngorane mugabo twebwe tuje amatora ukuri kwamye kuko ureka gutora mugabo ntureka gutwaga twebwe rero tuje gutora kugira ngo dutwagwe nabo twatore.
Icyumviro cyanke umugambi wo gushyira hamwe abadasigana b'umugambwe kigeze he?
Icyo nakubwira ni uko umukuru w'umugambwe w'Iprona Iprona Gashatsi Abel ari umugambi yafashe kuva akiba umukuru w'umugambwe w'Iprona Iprona kandi uno munsi icyo gikorwa akigejeje kure kuko gusubiza hamwe abantu si itangaro si jambo avuga ngo subira hamwe mucyo musubira hamwe hasubira hamwe abafite imitima itekanye utaratekanye umutima wiwe nta ngorane iyo baragumye iyari mugabo twe twifuza ko abarundi bose abarundi bose basubira mu ruhongore rw'umugambwe wa Iprona kuko abarundi bose bavukiye muri uwo mugambwe nibo bazi kandi batuzanye nayo kwikukira tukifuza yuko n'intahe iyo y'iterambere yoba ivuye mu gamasika na Iprona.
Gaston Sindimon icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe Frederic.
Turabashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru ubu ni wa mwanya dusanzwe tubashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara ikaze mwese.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri studio 18 muri kumwe nanjye Edirwema. Mu Burundi leta iherutse guhagarika ishyirahamwe Parisem iriziza kwanduza isura y'igihugu.
Igihugu gicafuzwa n'ibikorwa bimwe bimwe biba bigaragara n'ababa babikoze. Wewe uri kurasa uri tunga y'igihugu wibinza ha vugira ikintu uri kuracafuza isho y'Uburundi. Ngo n'ibintu n'ibivugwa n'amenyesha makuru simwe mu bivuga n'ibikwira gira. Ubisi n'imeze nka birayi umuntu acafuza igihugu.
Uwo ni Faustin Ndikumana uyobora imwe mu mashyirahamwe yari asigaye yigenga mu Burundi Parisem naryo ryahagaritswe na leta y'u Burundi. Iyo nkuru n'izindi zirimo izivugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya. Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika tubibutse ko twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 aho ni ku mugoroba naho mu gitondo ni kuri metero 25.31 na metero 41 mu gitondo mushobora kandi kumva ibigano byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com mufite akanya kandi mujye munadusura ku rubuga rwacu rwa Facebook kuri VOA radio yacu mukanya na makuru yo mu karere
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijuje Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye kugatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amakuru yacu yo mu karere reka tuyahere mu gihugu cy'u Burundi aho ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu buvuga ko bushobora gufatira ibihano ishyaka SNL riyobowe na Agato Rwasa. Ibyo byavugiwe mu kiganiro kirimo gitangwa n'abavugizi b'inzego za leta. Ni nkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza uri Nairobi muri Kenya.
Abanywanyi 9 b'umugambwe SNL bahagaritswe mu ibanga ridasanzwe ku munsi w'Imana nyuma y'inama y'umutekano yakurikiye iturirwa ry'ingoro y'uwo mugambwe mu ijoro ry'imbere y'uwo munsi muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura murengero rw'u Burundi. Bose uko ari 9 n'abagabo ku munsi wa gatatu bahavuye bacirirwa urubanza rw'ikibiriraho uwo munsi nyene bajanywe mu ibohoro rikuru rya Mpimba mu gisagara cha Bujumbura. Abafashwe bose nk'uko byemezwa n'indongozi za SNL bari bafite amaba ku mitumba itandukanye y'ikomine ya Nyabiraba mu mugambwe wabo. Bamwe mu miryango ifite abaho bafunzwe bavuga ko bahohotewe, basigura ko batigeze bahabwa amahirwe yo kunganirwa n'abashingwamanza kandi ko bamwe muri bo bahagaritswe mu gihe bari berekeje mu misa. Yishura ikibazo cyo kumenya niba abantu bovuga ko bari kutihanganiranira gutangwe kwibonekeza imbere yo kwa amatora y'2020 umunganizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu yabigarutse ko aboneraho akaryo ko kugabisha umugambwe SNL w'ucegera cyane cy'umukuru w'inama nshingamateka Agaton Rwasa n'abanywanyi biwe Tarsis Niyongabo.
Hariho by'ukuri n'ivyo inzu y'umugambwe yaturiwe muri Bujumbura Inyabiraba ahanibaza ko urubanza rwacitsejo rw'ikibiriraho rwerekana neza yuko abantu baturiye ijyanye kwa Bujumbura basanzwe arabo mugambwe SNL w'ijyangoro nyine yahiye. Mukacabona rero yuko ahubwo hari ingendo nshasha yadutse yo kugira ngo bacyoze igihugu aho abantu biturira kw'inzu hama bagakoma induru. Tugasaba rero yuko ahubwo abo bantu bogaba kandi twebwe abantu duhuka kwemerera uwo mugambi bigasubira kugaragara kandi ko aribo bariko baratera ako kaguma tuzoheza tubafatire ingingo zibereye. Tukaboneraho yuko kubagabisha babyumve kuko byaragaragaye by'ukuri ko aribo bituririye ijyanzu. Dusabe rero yuko boheza bagakurikiza amategeko kandi bakumvikana ntihagire amacenga bashiramwo muri kino gihe.
Bwana Niyongabo yanagarutse ku cy'ubushikanganje avugira buriko burakora kugira ngo amatora yimirije ategurwe neza.
Nagomba menyeshe ko icyo turiko turakora kandi mushikiranganje ubunyene turiko turavugana ariko haraba inama y'abarongo b'imigambwe gushika kugwe kugwa intara hamwe n'ababura matari umushikiranganje w'intara hagati mu gihugu n'ishozo gukunda igihugu n'iterambere rya bene gihugu ariko arakoreshereza mu ntara ya Gitega mu ntumbero yo kweganya abantu kugira ngo bayage baganire hanyuma bashobore kumva ibintu kumwe mu ntumbero yo gutegura amatora atekanye kandi abere igihugu cyacu.
Umugambwe mushasha w'icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka Agaton Rwasa yahoze atwara umuhari y'ubunyeshamba parupe utu FNL waje guhinduka umugambwe FNL uja gucikamo kabiri mu nyuma yankirwa kubandanya njyo zina wemerewe ku wa 14 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Kuva icyo gihe Rwasa yatanga ugisekeza ryo kugurira ingoro z'umugambwe mu ntara n'ukwerekana indongozi zawo kuko abajeje intwaro n'igipolisi bavuga ko zitazwi bigatuma batoroherezwa mu bikorwa byabo. Kwigenekerezo rya 12 ku kwezi no kuri uyu wa 4 ishyirahamwe gita uburenganzira bwa kiremwa kiremwa muntu Human Rights Watch yasohoye inyandiko rivuga ko abanywanyi b'uwo mugambwe bahohoterwa bakanahamwa risaba kanama ka ONU ikajejwe amahoro n'umutekano kugumiza igisho kubiriko biba mu Burundi no gufatira ibihano abategetsi bamwe bamwe bagizwe ayo mabi nubwo ryemeza ko muri aho kanama nyene hari ibihugu bitanga ibyemezo ko mu Burundi yatanze ikirasha harimo Burusiya Bushinwa na Guinea Equatorial bisigura kwihamwa rivugwa rikorerwa batavuganwe n'ubutegetsi rinyagaje inyuma imvo za politike gusa eroje urika neza Nairobi juja Amerika.
Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI rwasabye leta y'u Burundi kurugeza ibirego by'abatavuga rumwe nayo ikeka ko bagize uruhare mu guhonyanga uburenganzira bwa muntu muri icyo gihugu kuva mu mwaka wa 2015 nkuko hari n'abandi batanze ibirego bishinje iyo leta. Mu kiganiro umuvugizi w'urwo rukiko yahaye ijwi rya Amerika avuga ko iperereza ku Burundi rigeze kure kandi ko n'impapuro mpuzamahanga zo guta muri yombi abakekwaho ibyaha zizahita zisohoka. Ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru wavuganye n'uwo muvugizi wa CPI. Pierre Claver Niyonkuru, ibi umuvugizi w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha avuga abivuga abihereye kuki cyane cyane ko asa nkaho asaba leta y'u Burundi gutanga ibirego
kuva mu kwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi senare mpuzamakungu mpande vya CPI yaratanguje amatohoza ku vyaha vy'agahomera bunwa mwihonyangwa ry'agateka kazi na muntu bishobora kuba vyarakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika mu kwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Murugendo umuvugizi wa CPI yahoramwe mu gihugu c'Uganda muri Yendwi yaboneye akaryo ko kubwira ijwi rya Amerika aho ico gikorwa kigeze. Fadi El Abdallah avuga ko amatohoza ageze ku ntambwe ishimishije yamara amenyesha ko gushika ubu uruhande rwa leta ata makuru ruratanga kubo rwagiriza ko boba barahohoteye inzego za leta abanywanyi b'umugambo uri ku butegetsi canke abandi. Ni mu gihe amashami yigenga abashingwa manza n'amaradiyo batanze amakuru akwiye ku mabi n'ubwicanyi byakozwe n'inzego za leta byatumye ayo matohoza atanguzwa.
L'enquête est en train de se dérouler. Maintenant, l'enquête doit être confidentielle.
Atamatohoza arabandanya mu bwitonzi no mu ibanga ntangere kandi ariko akogwa n'abahinga karuhariwe bo mu biro by'umushikizamanza mukuru wa CPI. Bariko baragerageza kwegeranya ibikenewe byose yaba amajwi, amasanamu, inyandiko n'ibindi kugira ngo umushikizamanza azo bitange imbere y'abacamanza barabe ko hari ibyaha by'agahomera bunwa mu guhonyanga agateka kazi na muntu byakozwe. Inzego canke abantu bakomeye muri leta bazoheza baburanishwe imbere y'abacamanza nimba leta nayo harabo keka ko bakoreye amabi inzego zayo canke abandi bigakoregwa mu gihugu canke hanze. Turisaba kuzana ivyo birego n'amakuru kugira ngo bije mu matohoza ariko arakogwa. Twebwe turigenga nta ruhande na rumwe rwa politike dukorera.
C'est pas de servir à aucun but politique.
Umuvugizi wa CPI amenyesha ko intambwe ikurikira ari iyo gusohora imitahe mpuzamakungu yo guhagarika bo ubutungane bushaka ko babazwa ibyaha bakekwa ko. Gusa yirinda kuvuga ryari iyo mitahe izosohoka. Yizeza abakorewe amabi ko bakekwa bose hariho inzira zo kubafata naho Burundi bwikuye muri iyo sentare kuva mu kwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi.
Nous ne pouvons pas indiquer si uniquement au moment où le bureau du procureur considère qu'il y en a.
Reka ibyo tubigire ibanga kuko n'amatohoza aracari mu ibanga ntangere. Yamara umushikizamanza niyaheza amatohoza abacamanza bazoca barungikira imitahe abakekwa bose kugira ngo bisigure baburane ku vyaha bakekwa ko. Naho Burundi bwikuye muri CPI nikibuza ko abakekwa bafatwa. Hari inzira zitatu zishoboka abantu bashobora kwishikana bonyene ubwabo imbere ya sentare nkuko n'ahandi ku isi bimaze kuba. Bashobora gufatirwa mu bindi bihugu bari mu ngendo. Hari n'igihe imitahe igirwa ibanga ukekwa agatembera ataco ginona tubonye agiye aho yofatwa vyoroshe tugaca tubivuga ko hari umutahe umurondera. Amayeri ni menshi dukoresha.
Il y a différentes stratégies qui peuvent être mises en place pour essayer d'arrêter les personnes poursuivies par la cour.
Naho yabigize ibanga mu ntango z'uyu mwaka ijwi ry'Amerika ryari ryavuganye n'abashingwa manza baserukira babuza babo n'ivyabo kubw'urunani rwabo. Maitre Armen Yongere yari yatangaje ko bafise amakuru akwiye kw'iyo mitahe mpuzamakungu izosohoka imbere y'uko uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda uhera.
Bari matohoza turi nk'abashingwa manza turiko turobananya tubaha ibintu byerekana neza yuko ibyaha byakozwe tubashyira hamwe n'abakorewe ibyaha hama tukanabereka n'abantu bashobora kubaza mu gutanga umuco ku byaha byakozwe aye tukibaza yuko muri uyu mwaka wa 2019 hashobora gukurikiranwa bamwe bamwe mu bazokwagirwa n'icyaha hariyo bafashwe ku ngufu cyane cyane abakenyezi n'abigeme hariyo amadosiye y'ihoterwa rya kiremwa muntu hariyo amadosiye ajyanywe n'ukunyuruzwa n'ubwicanyi ukabije
Kurabo babu za babo ni vyabo umushikiriza manza wa CPI abicije kumuvugizi Fadi El Abdallah abasaba gukomeza kwihangana.
Alors pour les victimes, je dirais il va falloir faire preuve de patience parce que
abakorewe amabi tubasaba kwihangana gusa bamenye ko intayi zote bigakora leta yemeye ko dukorana byonyarutse kuko n'amasura yokingigwa tukishikira n'ahabereye amabi ariko naho yokwanka kutworohereza nta ngorane amatohoza arakogwa ukuri kwamye kandi ntikibuza ko abakekwa ko ibyaha bahagarikwa nk'uko byabaye muri Libya ni Darfur muri Sudani ego bishobora guteba nk'uko byagenze kuri perezida Omar El Bashir muri Sudani ariko imitayi ntisaza n'inyuma y'imyaka 10 barafatwa abantu bashobora gukingirwa n'ubutegetsi gihe kanaka yamara mu nyuma bigahinduka
les circonstances qui permettent de protéger quelqu'un pendant un certain temps peut-être ça va changer dans le futur et son arrestation pourra être plus, beaucoup plus facile
Sentare mpuzamakungu mpana bya CPI yatanguye gukora mu mwaka w'2022 Uburundi bwayigiyemo mu mwaka w'2024 buyitera kagere mu kwezi kw'icumi umwaka w'2017 yamara CPI yemeza ko bitazobuza ko bazokwagirwa n'ibyaha bakurikiranwa CPI irimo ibihugu 123 byinshi muri ivyo nivyo muri Afrika ivyo bisabwa kudashigikirana mu gihe hari umwe mu bategetsi akekwa ko ibyaha kanaka kukaribu bayishizeho cyeklabe ni inkuru Kigali kubyijwe rya Amerika
Karori nditije uyobora ishyaka UPRONA ritemewe na leta y'u Burundi avuga ko ashyigikiye uwo wese wabafite umugambi wo kongera guhuza abayoboke b'iryo shyaka bimaze kugaragara ariko akavuga ko ibyo azabishyigikira nta kindi kibyihisha inyuma nanone yemeza ko ishyaka ahagarariye ridashobora kujya mu matora ataha mu gihe mu Burundi bakigendera ku tegeko nshinga ryatowe mu mwaka ushize n'inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda
Nitangazo ryasohowe kuri no bakanigerekazo rya 20 ukwezi kwa gatandatu na Karoli Nditije arongoye umugambwe IPRONA utemewe n'umutegetsi bw'i Burundi amenyesha ko afise amakuru kwishyira hamwe Initiative et Changement ririkorera rondera abagize uwo mugambwe kugira abagize IPRONA batandukanye biyunge Karoli Nditije amenyesha ko icyo cyumviro cyo kujya hamwe ariyo ntumbero yabo ngo ni nayo yari ntumbero yagwa gasore gusubiza hamwe ngo vyotoma IPRONA isubira guharanira ubumwe bw'abarundi n'umutekano mu gihugu Karoli Nditije amenyesha muri iryo tangazo ko naho icyo cyumviro cyari cyiza kirimwo imitego abadasigana bategerezwa kumenya amenyesha ko ushaka guhuza impande za IPRONA ari intumwa ya Gaston Sindimwo icegera cambere cy'umukuru w'igihugu na wakaba igikoresho cy'umugambwe CNDD FDD Karoli Nditije amenyesha ko uwo mugambi uteye amakenga nari rya Gaston Sindimwo ari umwe bariko basambura IPRONA bongera bayisahura n'amatungo yayo afadikanije na Abel Gashatsi arongoye IPRONA yemewe na leta muri iryo tangazo Karoli Nditije amenyesha ko atumva igituma uno munsi hoba hari uwo mugambi wo gusubiza hamwe mu gihe Evariste Ngayimpenda yagerageje kwegera Sindimwo na Gashatsi bakarahira kuko yibaza ko bashobora gutakaza ibibanza amatora yo mwaka w'2020 muri iryo tangazo Karoli Nditije amenyesha yuko IPRONA yiyunze yoja mu matora nk'uko Frodebu CNL n'iyindi migambwe ivuga ko idacuditse na leta yamaze kuvuga ko izo yajamwo yoba ari intsinzi ikomeye kuri leta ishaka kwerekana ko amatora y'2020 azoba ahuriyemo bose Karoli Nditije ati n'uruhendo aravye ibiri mu ibwirizwa nshingiro ryo mwaka w'2018 ahubwo agasaba indongozi za IPRONA kutagwa muri uwo mutego ariko akamenyesha ko ashigikiye ico cyose kinywanisha abadasigana mu ntumbero yo kunagura amasezerano ya Arusha nibwirizwa nshingiro ryo mwaka w'2015 kwitabira amatora yo mu 2020 ashingiye kwibwizwa shingiro rishasha nditije abona ko ko bari kwishira kagozi mwizosi no guhemukira barundi asaba indongozi za iprona kongereza inguvu nishaka abadasigana bakiyamiriza bivuye inyuma ayo matora y'inkinamico atakindagamije atari gusubira gukwegera Burundi mu manga twagerageje kurondera Gaston Sindimwo icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu kugira duhe umuco kuvyo yagirizwa na nditije ariko tukaba twamukenye Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika.
Ishyirahamwe riharanira ko Abarundi bahindura ingendo hagamijwe kugira ku iterambere parise riravuga ko ryiteguye kwitabaza ababishinzwe kugira ngo ryemererwe kongera gukora nyuma y'uko leta irihagaritse by'agateganyo. Umuyobozi waryo Faustin Ndikumana anagaya uburyo bahagaritswe kuko batigeze bamenyeshwa yabibwiye mugenzi wacu Diane Ninahazwe.
Gushika kuri no satiro turavugana iyo ngingo jewe ntayo nigeze menyeshwa ku mugaragaro twabimenye ku mbuga ngurukana bumenye tubibona byiruka mbere ico gihe twari twegeze no kubaza muri ministeri bagitanga uzara binugangwa twaza muri ministeri kugira ngo ntakete babona cyane turavyoza turahindura ati nijya bari hari ukumbere bazotubwira
none ko muvuga ko iyo ngingo ubwanyu ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi ari nabwo amashyamwe abarizwamwo rutarabi bamenyesha ubu ibikorwa byanyu murabibandanya canke mwarabi hagaritse
oya kuvaho twumviye umwunganizi w'umushikiranganje avugiye ku radio twaratanze kozinye kubaduserukira mu ntara nta uri karakora ibikorwa ku izina rya Parseme no ngahaye Bujumbura twabihagaritse
imwe wa mwaragerageje kwegera ubwo bushikiranganje kugira ngo mubaze ico bwabahoye
nico tugiye kugira mu ntango y'indwi za kuko ikete riduherwa kuronka y'umushikiranganje ni kete twarose tariki 19 z'ukwezi kwa gatatu ndabumva ni vuba n'uri ryo kete rayo ryatubwira yuko ubushikiranganje bwemeje ko Parseme ari ishyirahamwe rikorera akora yisunze amategeko y'itegeko rishasha rigenga amashyirahamwe
byari co nk'ishyirahamwe Parseme gikeka ryo barizitse
wenda ubwiye ati izo serivisi juridike za dufelicita ndadufelicita ko turi ishyirahamwe rikora ibikorwa bigaragara mu gihugu ndabikubwiye neza kandi ukwikeka ahubwo ni ugutangara bose abantu baratangara
aho tugeze amaso ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye hariho nk'aho tubona yuko mu vyo mwaba mwarazize hoba harimwo yuko mwebwe ku giti canyu Faustin Ndikumana murongo y'ishamwe Parseme mucafuza ishusho y'igihugu n'inzego zirongoye ico gihugu hama bakavuga yuko ivyo babinagamije guhungabanya umutekano w'abanyagihugu ivyo batovyihanganira ivyo vyagirije hari ico mu bamubizi ko Gafosta
ariko urumva nize jewe ntabwo akoraho natangaye ndumi ndabwiye mpavuga ko avuga igihugu nabi igihugu gicafuzwa n'ibikorwa bimwe bimwe biba bigaragara n'ababikoze wewe uri kurasahura itumwa ry'igihugu wirinza havugira ikintu uri kuracafuza ishusho y'u Burundi wewe uriko urica canke ugira gute ndi kuracafuza ishusho y'u Burundi none ibintu nibivugwa n'abamenyesha makuru simwe mu bivuga ntibikwiragira uhise ntimeze nka viraye umuntu acafuza igihugu gute cyabyo numva je
ngira ngo nako kantu ko kuvuga yuko ubutunzi aho bugeze atari heza cyane
none muri leta hoje bivuga nti bazi ko ubutunzi ico ni kintu niyo leta iri kiravuga ngo duhanzwe n'ubukene ahubwo hari hageze aho tubwicarira igituma ibyo ubukene ahubwo tuve muri soko ni ruze gupfa ubusa kuko ubwo bukene bubanaje nibwo butuma abantu bose basubira inyuma bagira gute duhinduye ingendo rero twe dufata duhindura ingendo kugira dushike iterambere twifuza hari gukunda igihugu gusumbuko kirano naho naje igihugu ndagikunda kuko caransomeje muri ibyo byigwa by'ubutunzi ico no gifasha rwiterera ibyiyumviro n'ukuri
hari umukenyuro mutegekanya gukora muri Parseme canke muri ko muri yumvira kugira ngo musubire kwemererwa gukora
ukurikiza amategeko twari tukubaha n'inzego uko ziri turazubaha n'amategeko nu leta turazi ko ari urwego rwa executive nayo n'ubutegetsi bumwe hariho n'ubundi nawo gwabutiye nka mugabo byo twe ntitubira nyima twituru tubatubwira nyima kuja kubana n'umushikiranganje tuzogenda aho bawo mbusumane bose bajeje kumvikanisha leta iyo yarenganije abantu cyo gituma umusumane yeho kubera abazi ko na leta ishobora kurenganya umunyagihugu ni mediation entre l'administration et les citoyens twebwe nuko nyene ibyo tuzobicamo nyene tubitugende tuvuge n'umushikiranganje atwereke tubazi izo nzego zihari zose umushikiranganje n'ubutungane umushikiranganje bw'agakate y'akazi na muntu nizo nyene zuzibaza tujyanze tubandanye inzego n'abantu n'abantu nyene bishano kuza n'abandi n'abandi ashyirane bwa bwatine bakaticarira ibyo byose ingabo inzego nyene zihari tuguma ari zo twitura kandi byo guhagarika nayo twavyubashe nyine ko ari leta yabifashe mwatrimza ko leta nayo hari igihiburana mu bandi gatsindwa leta ashora kwihendigizwe n'abantu ivyo n'ibisanzwe birashika umuntu agafata ingwinga arenganijwe hari makarenganwa uwovuge ko ibyo biti hari ibintu bidasanzwe je numva ari ibintu nyine twabimenye twabifashe nyine twavyakiri
uwo yari Faustin Ndikumana n'umuyobozi w'ishyirahamwe Parisme mu Burundi tubashimire mwese kuba mwaduteze amatwi dushimire abanyamakuru bacu bagize uruhare mu itegurwa ry'aya makuru dushimire engineer Joe wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Facile Gebeyeho wegeranyije aya makuru muri studio ya 18 mwari kumwe nange Edi Rwema basezereho kandi mbifuriza weekend nziza
ababandanye kudutega amatwi mu masegonda make saa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu iyi saha muryoherwe